Manda yakumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti bakunzi muzindukanye natwe miganiro vya kino gitondo kuri mikro muri kumwe na Joe Diane ni nahazungiye kubashikiriza amakuru tukahera kuyagezweho igeni no kwisi na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana.
Urakoze Diane, turahera mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika. Domitien Ndayizeye yahoze arongoye Burundi yaraganywe mu mugwi w'inararibonye ry'ishyirahamwe ry'umuryango w'ubumwe bwa Afrika. Ubutumwa Presidence y'u Burundi yacishije ku rubuga rwayo rwa Twitter buvuga ko u Burundi aribwo bwasabye ko Perezida Ndayizeye aja muri uyo murwi. Manda ya Perezida Domitiano izomara imyaka itatu. Umurwi w'inararibonye z'umuryango umwe bwa Afrika ni gisata kijejwe gukumira ku rwego rwo hejuru amatati mu bihugu bigize uwo muryango. Abari muri uwo murwi batogwa mu turere dutanu tugize Afrika, aritwo Afrika y'ubumanuko, iy'ubuseruko, iyo hagati, iyo mu burengero, n'igice kirimwo ibihugu bivuga ururimi rw'icarabu muri Afrika ya ruguru arivyo Maghreb. Tukiri mu ishyirahamwe y'ubumwe bwa Afrika kandi, abakuru b'ibihugu bya Afrika bari bakoraniye muri Etiyopiya mu mpera z'indwi irangiye baratereye hamwe ivyatsi ingeso ya kudeta ihitiye yibonekeza muri bimwe mu bihugu bigize uyo mugabane. Ku munsi w'Imana wa nyuma w'iyo nama ya 35 y'ubumwe bwa Afrika, Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta yarashikirije icegeranyo cerekana ko kudeta zifitaniye isano n'uruhagarara rwa politike hamwe nibura ry'intwaro zibereye mu bihugu bitari bike byatumye Afrika idashika ku iterambere ry'ubutunzi n'imibano. Perezida Kenyatta yasabye ubumwe bwa Afrika kurondera umuti w'igituma izo kudeta ziba. Icegeranyo ciwe cerekana kandi inzira zo kurangiza iterabwoba hamwe n'intambara zishingiye kuri politike zihanze umugabane wa Afrika, harimo n'izibera muri Etiyopiya. Muri Afrika kandi, abantu bashika kuri 10 barishwe n'igihuhusi kivanze n'imvura caciye mu manuko bushira ubuseruko bwa Madagascar ku munsi wa gatandatu, kibaye kigira kabiri giciye kuri iryo zinga ryo mu ibahari Indiana mu kiringo c'indwi zibiri gusa. Abategetsi ba Madagascar bavuze ko igisagara casinzikaye cyane ari Nosy Varika kiri mu gice cy'ubuseruko ku nkengera z'amazi, aho hafi 95% kwijana by'amazu yasambutse. Icyo gihuhusi gikurikiye ikindi cyataziriwe Ana cyaciye muri iryo zinga haraheze indwi zibiri, aho cishe abantu 55 hamwe n'abarenga 130,000 bataye ingo zabo. Inyuma yo gusangangura Madagascar, igihuhusi Ana caciye muri Mozambique kirabandanya no muri Malawi, aho cyahitanye mu nzira bose hamwe abashika 88. Nayo mu mabahari abimukira barabandanya bagwa mu kaga. Igisirikare cya Tunisia gikorera mu mazi caratabaye abimukira 163 barimwo abagore n'abana ku nkengera z'amazi y'ico gihugu mu gice cy'ubuseruko hari mu ijoro ryo kuwa gatanu rishira uwa gatandatu w'indwi iheze. Ibi byavuzwe n'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi kuri ejo ku munsi w'Imana. Ubwo bushikiranganji bwavuze ko 162 barabanye Tunisia mu gihe umwe wundi umwe ari umwenegihugu wa Maroc. Tunisia hamwe n'igihugu kibanyi ca Libya byabaye umuhora w'abimukira bajabuka bagana ku mugabane wa Buraya. Amashirahamwe y'abagira neza akavuga ko iyo nzira yabaye iya mbere ifiramwo abantu benshi ku isi. Igisata cyawo ni cita ku mpunzi Hasel cavuze ko abimukira hafi 300,000 baburiwe irengero muri uyo muhora mu mwaka uheze wa 2021. Nayo muri Ukraine hamwe n'Uburusiya uruhagarara ruracabandanya kuvugwa cyane mu binyamakuru. Abasirikare ba Leta z'Ubumwe za Amerika bangana 170 barashitse muri Polonye ejo ku munsi w'Imana gufasha muri urwo ruhagarara rw'intambara ishobora kwaduka hagati y'Uburusiya n'igihugu cya Ukraine. Amerika mu ndwi iheze yaratangaje irungikwa ry'abasirikare b'inyongera bashika 300,000 mu Budage no mu buseruko bwa Buraya. Amerika ikaba yavuze ko ari mu twigoro twotuma Uburusiya bukura abasirikare babwo barundanye ku rubibe rwa Ukraine. Amerika kandi yatangaje ko irikira shira abasirikare 500,000 haruhande bakaguma bamaze magabo nibo bazofasha ngo inteko za OTAN mu gihe Uburusiya bwotera Ukraine. Ibihugu byo mu burengero bw'isi byagiriza Uburusiya kuba buriko burategura gufata Ukraine mu kurundanya abasirikare barenga 100,000 ku rubibe buhana n'igihugu cya Ukraine. Uburusiya nabo bubandanya buhakana ibi bwagirizwa. Mu kurangiza mu nkino z'umupira w'amaguru, Senegal niyo yatahukanye igikombe cya kane mu gutsinda Misiri bitsindo 4-2 mu rukino rwa nyuma rwa finale rwabahuje ejo ku munsi w'Imana muri Kamerune. Iminota 90 yahari urukino yarangiye izi ekipe zibirataye itsinzi yindi, eka n'iminota 30 y'inyongera ihera tawubonye igitsindo bica biba ngombwa ko binjira mu mwanya wa penalti. Senegal ica itsinda 4-2 vya Misiri. Uru rukino rwakurikiye rwabaye ku munsi wa gatandatu aho igihugu ca Kamerune catahukanye umwanya wa gatatu mu gutsinda igihugu ca Burkina Faso.
Aloise Bigirimana, urakoze kuri aya makuru yose waduteguriye ukawuhejeje kudushikiriza. Haya n'ayandi, nibutse abakunzi b'ijuru Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Nshuti bakunzi bacu, nongenda bashimire ko mubandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi. Muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Ingingo zigize igice cya kabiri cano makuru. Urwaruka rwikorera ivyabo mu Burundi rusaba gushigikirwa mu migambi yarwo itandukanye.
Rimwe na rimwe usanga amatax ari menshi ku mu jeune entrepreneur agitangura. Ntituvuze ngo mukureho, ariko mu myaka ya mbere murabe mudutezurire.
Uyu ni umwe mu rwaruka rugera ku 2,000 rwitabiriye ihwaniro rigira kabiri ry'abakiri bato bikorera utwabo mu Burundi ryabaye mu ndwi iheze. Iyo nkuru iri mu zo tugaruka ko mu kanya isase. Tunabafitiye n'amakuru agezeho mu gisata cya sport mu Rwanda no mu Burundi. Nongere ndabahikaze nshuti bakunze ibijuru rya Amerika. President w'Uburundi Evariste Ndayishimiye mu mpera zindi twarayi dusozereye yarabonanye n'urwaruka rwikorera ivyabo mu Burundi. Muri iryo huriro rigira kabiri ry'urwaruka rwikorera utwabo rugera ku 200,000, abaryitabiriye baragarutse kuri zimwe mu ntambamyi bahura nazo mu kazi kabo ka misi yose. Inkuru tubazumenyesha amakuru wacu Pierre Claver Niyonkuru ari Kigali mu Rwanda.
Urwaruka rurenga 200,000 nibwo rwitabiriye ihuriro rigira kabiri ryabereye mu gisagara ca Bujumbura kuri uyu wa kane rigenewe abakiri bato bikorera utwabo. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye gitavye iryo huriro akanagyugurura ku mugaragaro yavuniye akagohe uwo gwaruka agwereka ibisata bitararonka babishiramwo imitahe yagije.
Amazi y'u Burundi genda wimbe ariho hose ucugira rusengo uza gusanga ari amazi anyobwa adahinguwe. Shaka mufate i Dubai muze murabe iritiro y'amazi igugwa ngaha. Igugwa amahera aruta ayo we ugurira itiro ry'igitoro ngaha mu Burundi, kubera ka Burundi arashora ayo mazi. Uburundi bumerako vyose bugaca bugira imvura none kubera iki uburimye butatubesha? Abanyamahanga bose bo buhurumbira. Ndabasavye ntagire umurundi azosubira gutuka igihugu ciwe. Urazotuka umuntu muganda azotuka igihugu cawe. Mu Burundi ni igihugu abasaza bo kwisi yose bashaka kuza kuruhukiramwo. Dufise amariba y'amazi y'amashuha 26 muri iki gihugu. Nimwiyumvire twoyatunganya. Murazi kwa jamazi ari umuti. ndababazwa cyane nabitabagwiza tunga birigo barimba ubutare bw'u Burundi babujana hanze kubugurisha ntitwigere tone heraginje mu Burundi.
Rumwe mu rwaruka rwafashe jambo rwashikije intambamye bahura mu migambi yabo yo kwiteza imbere no guteza imbere igihugu. Muri izo harimo amakori y'umurengera kubura imitahe n'ibindi.
Hoba exoneration ku matax ku ba entrepreneur tukiribashasha kubera ko rimwe na rimwe usanga amatax cyangwa ama impo ari menshi ku mu jeune entrepreneur agitangura. Hari ama entreprise ashobora kuvuka medici une année ugasanga nta yagihari. Ntituvuze ngo mukureho, ariko mu myaka ya mbere murabe mudutezurire.
Umushikira nganje ubudandaje n'amahinguriro Chantal nije imbere arafise ica hano rugugwaruka kugira ngo rurengere izo ntambamye, harimo kwijukira gukorera hamwe no gukoresha ibihingurirwa mu Burundi made in Burundi.
Mumenyane, mufashanye, mugire chance d'experience, mushobore kuzamurana, mwongere mushigikirane, tukishorera twebwe nyine tugashorera ibyaranguwe n'urundi rwaruka bene wacu. Nta kibuza yuko n'imiburi iburi ayo machips duhingura, ayo majus duhingura, none ko turi 60% des consommateurs, habuziki kugira ngo tube 60% de la clientèle de nos produits.
Umukuru w'igihugu Ndayishimiye yabemereye ko intambamye zimwe zimwe agiye kuzitorera umuti.
Turiko twubaka birya bigo byo gukarishiza ubwenge ugwaruka. Ikigo cya mbere turize yuko uwo mwaka uzohera cyatanguye gukarishiza ubwenge ugwaruka rwa mbere exoneration. Ibyo twarabibonye yuko koko hariho abakeneye exoneration, mugari habandi nabo bakenera exoneration bwa gusahura. Natanze akarorero k'amashyirahamwe ashika 50 yarose exoneration y'imiliyaridi 96, muga muri imyaka itatu iheze ntibarigera batanga amakori ashika n'imiliyaridi 3. Ubu tugira dushyireho umugwi uzosuzuma neza ibijanye n'ama exoneration kugira ngo exoneration ironkwe koko n'uwugiye kugwiza umwimbu afitiye akamaro igihugu. Ikindi no basaba, murakwiye rero ko mwoza muragira urunani rw'abahingura ibintu bimwe kugira ngo muronye umwimbo munini mushobora gushora hanze. Ikindi nuko mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi cyanye ndetse na mwebwe mugira amahinguriro, leta itegerezwa kuba aho mushinga amahinguriro yanyu cyane mukorera ibikorwa byanyu bijanye n'uburimyi.
Rusansuma iheruka yakozwe n'ikigo cy'igihugu kiraba ibiharuro bikoreshwa mu migambi ya leta Istebu yerekana ko Burundi bugizwe n'ibice birenga 60% by'ugwaruka. Abitavye iryo huriro ry'uyu mwaka w'2022 barahuriza hamwe ko ingufu zabo zigiye hamwe zoteza imbere igihugu. Ahandi naho umukuru w'igihugu yabahamagariye kwirinda abanyepolitike bobatesha umwanya bashaka kubata mu rudubi. Perezida Ndayishimiye yabibukije ko benshi mu banyepolitike baba beshesha amaronko kugira ngo bashike ku nyungu zabo gusa, mu nyuma hakaduka injyane za politike zihitana ibintu n'abantu mu bonse rimwe. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru urakenuye. Amakuru yacu duce tuyabandaniriza ku ikete ry'umushingamateka wo muri Repubulika Demokarasi ya Congo yitwa Claude Misare yandikisha mu mpuzamakungu ONU ari ha bimwe mu vyemezo ahagaze ko mu kuvuga yuko igisirikare c'u Burundi gifise uruhara mu bwicanyi bw'abasivile mu misozi ya Uvira, Fizi na Mwenga iri mu ntara ya Kivu y'Amajepfo. Inkuru irambuye kuri ibyo kete na mugenzi wacu Vedaste Ngabo.
Muri ibaruwa y'impuruza Depute Claude Misare mugomberwa yarayanditse maze agenera kopi inzego zitandukanye zirimo n'ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Agaragaza yuko igisirikare cy'u Burundi cinje ku butaka bwa Congo kandi ko kiri guhungabanya uburenganzira bwa muntu. Muri iyo baruwa avuga yuko imigwano imaze iminsi ibera mu misozi ya Uvira na Mwenga hagati y'igisirikare cy'u Burundi n'inyeshamba za Red Tabara zigwanya ubutegetsi bw'u Burundi, yagize ingaruka zikomeye ku baturage. Avuga yuko mu mezi birashize abantu barenga 70 bamaze kwicwa, imihana irenga 17 iratwikwa, ndetse n'inka nyinshi ziranyagwa. Gusa iyi mibare y'abo baturage bishwe, uyu mudepite atangaza nta rundi ruhande rwa leta cyangwa se imiryango yigenga yari yayemeza bitewe n'uko nta matozo arakogwa kandi ko aho intambara ziri kubera imirongo ya telefoni itagerayo. Depite Misale akomeza kugaragaza mu rwandiko rwe kw'igisirikare cy'u Burundi gifatikanyije n'abagwanyi bagizwe n'imitwe yatwigwaneho na Gumino igizwe n'insoresore zo mu bwoko bw'abanyamurenge biri kugwanya inyeshamba z'abarundi za Leta itabara. Mu cyumweru gishize ministre w'ingabo mu Burundi Alain Tribert Mutabazi binyuze mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru yakanye ko nta basirikare b'u Burundi bari muri Congo. Usibye u Burundi buhakana yuko buri mu mirwano muri Congo, abagwanyi batwigwaneho na Gumino nabo bakana ibyo bashinjwa n'amashyirahamwe Societe Civile ko bari kumwe n'igisirikare cy'u Burundi mu kugwanya Leta itabara. Colonel Shakanya Musaraba ni umuyobozi wa Gumino.
Ibyo gukorana n'igisirikare cy'u Burundi bavuga ibyo ni za bindi byo guhimba, bisa bicara bahimba n'ubundi birya bicara bahimba ababivuga basikaho babikura. Ibyo ni ihorere aho mbandwanira sema ndwana majoro ngo kumba ngukunda konda konda nyika konda rwana kumanywa yihango abikeneye bazoze barebe ingabo mfite hano iza nizo. Ibyo bicara bavuga ngo mufatikanye n'igisirikare cy'u Burundi, igisirikare cy'u Burundi gifite kuvugana na Leta ya Congo bakinjira bagahita abanzi babo cyangwa ndi bagapanga ibindi byabo bihasha abanzi babo.
Umuvugizi musha w'igisirikare cya Congo muri Uvila Lieutenant Elongo Mark mu biganiro yagiye agirana n'itangazamakuru yakanye yuko nta gisirikare cy'u Burundi kiri muri Congo. Ubuyobozi bwa Societe Civile muri Uvira bugaragaza yuko imigwano ikomeje kubera mu mahita na Masango yatumye abaturage babarirwa mu bihumbi bahunga berekeza mu mashyamba ya Mwenga abandi nabo bajya mu misozi ya Uvira. Pierre Kaluban ni umuvugizi w'abanyintu muri Uvira na Mwenga.
Abaturage bahunye bakwiye ibishwa rusange cyane, bamwe bagana muri Sheferia n'indi groupe ya Kigogo ahantu yitwa Kangova, abandi baja muri Foridi Tombwe baja za Rubumba, abari bavuye za Rubuga baja za Rubumba, abandi basa Shongo, abandi baja ahantu yitwa ngo ni Nyanjare iya kuri Nyamara, niho bantu buzuye benshi cyane.
Si ubwa mbere igisirikare cy'u Burundi gishinjwa kugwanira ku butaka bwa Congo ariko kikabihakana. Vedase Ngabo kugaradijwe ijya Amerika Uvira mutarakivuye
ijya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikigali ku murwa mukuru w'u Rwanda mu mpera z'indwi iheze baratanguye gukingira abantu COVID ya 19 hifashishijwe ubundi buryo bushasha bwo gukoresha imodoka izunguruka mu bice bitandukanye yitwa Clinic Mobile. Izi modoka zirimo ibikoresho byose byifashishwa mu gukingira, zikaba zihagarara ahahurira abantu benshi nk'aho bategerera imodoka canke hafi y'amasoko kugira ngo abanyagi gihugu babanze bahabwe inyigisho imbere yo kwikingiza. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi yadukurikiraniye ino nkuru.
Itangazo rya sohowe n'umujyi wa Kigali kuri uyu wa kane risobanura ko imodoka irimo ibikoresho byose byifashishwa mu gukingira igenda izenguruka ahantu hasanzwe hahurira abantu benshi, aho yabaga ihisemo guhagarara nko ku byapa by'imodoka zitwara abagenzi. Abaturage babaga bategereje imodoka basobanurirwa akamaro ko guhabwa inkingo. Uwemeye gukingirwa gahita yinjira mu modoka yasangagamo ushinzwe gufata umwirondoro we n'umuganga uhita umukingira. Abakingiriwe ku muhanda bagaragaje ibyishimo kuko bari barabuze umwanya wo kugera ku bigo nderabuzima.
Twabyakiriye neza kuko abenshi hari igihe twaburaga imyanya yo kujyaho bari gukorera ku bitaro, bisa naho byadufashije, byatumye n'imirimo yacu wenda kwikingiza turi hafi yayo. Ndatambutse nsangira hari ubwo numvaga bingora kuri busiga akazi nkajya kuri Centre de Santé, ariko ubwo urumva byanyoroheye kuko nabisanze hafi y'akazi.
None ngize Imana anayirwa gatatu yigenderaga ntabwo nayinzi ko ndi buzigo cyane twikingiriza, ntabwo wabona umwana ntabwo narabonye umwana w'ikigali
ndi mu kazi n'ubu nkarimo dore mvuye ku mabanki biranyoroheye nta kibazo. Ni amahirwe kuba mutwegereza serivisi tutishe iyindi mirimo cyangwa ngo tubigire urwitwazo rwo kubitinza. Centre de Santé iri kuri ni Kicukiro n'iriya kuri Betsaida kandi nkorera ipfuye muri Apadi. Ni amahirwe kuri benshi.
Nari nambutse n'ivire ku rusengero, ni amahirwe gusa nari ngiye kujya Iremera manyuze mbona barimo gukora mitamagara.
Ubu buryo buje bwiyongera ku bundi 33 abatuye muri uyu mujyi bari basanzwe bafatira aho inkingo za COVID-19, harimo hahurira abantu benshi nko muri gare, mu masoko, ku nsengero no ku bigo nderabuzima. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ubuzima Julien Mahoro Ningabira yabwiye Ijwi rya Amerika ku gahunda ije gufasha abanyakigali kwikingiza kandi badasize imirimo yabo.
Ni gahunda twatangiye igamije gusanga abantu abantu cyane cyane bari mu nsisiro cyangwa se ahiganje ibikorwa byabo by'ubucuruzi, ko byaragaragaye yuko hari igihe abo bantu usanga batitabira cyane kujya ku bigo nderabuzima cyangwa se n'ahandi ku masite yagiye ashyirwaho yikingira. Noneho turavuga tuti reka abantu tuborohereze, tubegereze ibyo nakwita nka site mobile, tukagenda n'imodoka irimo ibikoresho tukabagezaho inkingo batagombye kuva muri activite zabo, ibikorwa byabo bya buri munsi, ngo bajye ku kigo nderabuzima cyangwa se hashyizwe site. Kuko hari igihe usanga site yashyizwe wenda tuvuge nka Kimironko kuri gare, ariko umuntu wenda ufite iduka kwa Mushimire, nanone ugasanga ntabwo byamukundira kuzamuka ngo ajye gufata urukingo. Site mobile rero iri mu rwego rw'imodoka, icyiza cyayo ni uko ishobora kwimuka uyu munsi kazi igakorera ahangaha, nyuma ya saa sita igakorera ahandi, bityo na wa wundi uvuga uti nzajyayo nyuma nabona site yamwegereye yitabira ahabwa urukingo, yaba doze ya mbere cyangwa ya kabiri cyangwa se na doze ishimangira.
Ubu buryo bwatangiye gukoreshwa kuri uyu wa kane buzageza igihe abatuye umujyi wa Kigali bose bazaba bamaze gukingirwa, baba abafata urukingo rwa mbere, abatarabonye urwa kabiri ndetse n'abashaka gushimangira. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ubuzima asobanura ko iyi gahunda izasiga abatuye Kigali bagera ku 300,000 batarahabwa urukingo rwo gushimangira baruhawe. Kugeza ubu umuturage uhabwa urukingo asobanura ko kurufata cyangwa kururika ari ubushake bwe, ariko batarahabwa inkingo muri ibi bihe batangiye gukumirwa mu bikorwa byinshi. Hari aho kwinjira mu rusengero basigaye babaza umuntu ko yikingije, ku masoko cyangwa ahandi hantu hahurira abantu benshi bigaragara ko n'utakwifuza gukingirwa azabikorera gusa kugira ngo abashe kugera ku bikorwa bimwe na bimwe yashobora guhezwaho. Kugeza ubu mu Rwanda abantu bagera kuri 8,636,344 bamaze guhabwa doze ya mbere y'urukingo, mu gihe abagera kuri 7,125,633 bahawe doze ya kabiri y'urukingo, naho abagera kuri 1,071,593 nibo bamaze guhabwa doze ya gatatu yo gushimangira. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Ijwi rya Amerika, Washington DC. Mu Kirundi no mu Kinyarwanda, umwanya wa sport n'imikino. Duhereye mu Burundi, ahiganwa rya basketball ejo kwa Mungu ryasozereye indwi igira kabiri mu gisagara ca Bujumbura. Imirwi y'urunani Lesipo na New Star niyo itaratsindwa. Mu mupira w'amaguru naho hasozerewe indwi ya 21 umurwi wa Bumamuru ukaba ukiri mu kibanza ca mbere. Inkuru twateguriwe na Desire Hatungimana akora Ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda.
Izo nkino za basketball zo kurondera imigwi itandatu mu icenda iri Bujumbura zibandanya zerekana ko imigwi yose yazitabiriye yaje yazikenyeye. Umugwi wa Jimkana kuno w'Imana warose intsinzi itoroshe imbere ya Remesha ku minota 78-78. Ugo rukino rwagiye kurangira ata n'umwe ashobora kuvuga uhava atahukana intsinzi, kuko iyo migwi yose yagenda ibangabanganywe. Umumenyereza wa Jimkana amenyesha ko intsinzi yabo nayo itoroshe, bayikesha imyiteguro ikomeye.
Imikino yose turiko turayitegurira, tuyitegurira cyo kimwe, twitegura twifuza gusinda. Murabona ko tuyisinze kuri prolongation, twagiye turarushanya turarushanya. Uko tuyitegurira rero natwe niko twitegurira, kuko murazi yuko turiko twitegurira ama ekipa zoja muri ligue. Twifuza kujayo twese, nicyo gituma rero twese murabona ko tuba dukeneye kuba kalifiye.
Umumenyereza wa Remesha wewe yamenyesheje ko batakaje ugo rukino kubera abasifuzi batabyifashemo neza.
Icyo twaneguye cyane ni arbitraje y'uno munsi. Abakinnyi bacu babavugirije amakosa tutemera na gatoyi, bamwe barasohoka, abakinnyi bashika batatu bakwije, abandi bakinira ku makosa nane. Nukuri muri icyo gihe biragoye gukina uko ugira defense ntoyi, arbitre avuza ikosa, ama adversaire akagira deras akagenza zose. Nukuri amapani batwinjije bidashiye ku maranse franc yarabaye abaye mugabo twebwe icyo twaneguye cyane n'abasifuzi ngene bahagarika urukino uno munsi.
Mu zindi nkino zabaye, New Star yatsinze Dynamo ku manota 67-68. Uwo mugwi wa Dynamo ucutakaza urukino rwa kabiri wikurikiranya. Lesipo yatsinze Mutanga United ku manota 88-69. Urunani nago rutsinda Kerne ku manota 62-46. Muri volleyball naho kuno w'Imana harabaye inkino zitangurira ihiganwa. Mu bagabo, Bisoro yatsinze Muzinga ku maseti 3-0. Amikare itsinda Bujumbura Wezo Wandani ku maseti 3-0 nyene. Nayo Gakosmos yatsinze Rukinzo ku maseti 3-1. Mu bigeme naho Muzinga yatsinze Rezase ku maseti 3-2. Gender Light Club nayo itsinda PTT Komaseti 3-2 nyene. Mu mupira w'amaguru naho kundwi ya 21 Kayanza United yatsinze Vitaro ibitsindo 3-0. Uwo mugwi wo mu Kayanza uri kuragwana kugira ntuje mu cicaro ca kabiri. Ubona ko bigishoboka nk'uko bishikirizwa n'icegera cy'umumenyereza wacu.
Tumaze iminsi turi muri zone rouge. Match y'uwo munsi twagiye tuyikina tuzi yuko twisinze, cya tugerageza kuva mu njya murongo utukura. Turizeye yuko tugiye gutegura twisunze ino sinzi y'uno munsi, birashobora kudufata. Kuva dutanguye retour buri gukino bwose tugiye gukina twebwe ibari finale. Kubera nta nkino nimwe tushobora kunegrije. Kubera murabona n'ubu turacyari mu murongo utukura nkanjye. Ndabona ko tukiri mu murongo utukura.
Mu zindi nkino zabaye muri iryo higanwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi, Flambeau du Centre yanganije na Aigle Noir gitsindo kimwe ku kindi, nako vyagenze hagati ya Olympic Star na Flambeau de l'Est. Atletico New Oil yanganije na Bumamuru ubusa ku bundi, Buja City itsinda Royal bitsindo 3-2, Musongati yatsinze Burundi Sport Dynamique gitsindo kimwe ku busa, na Rukinzo yatsinze Rekoroko kimwe ku busa nyene, nayo Top Junior yirahira Message Ngozi mu kwitsinda ibitsindo 2-1. Bumamuru iracane mu kibanza ca mbere, nayo Rekoroko iri mu kibanza cya nyuma. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana ari gucukorerwa mu ngata na mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda agiye kutubwira agezeho mu gisata cha sport mu Rwanda.
Mu mukino w'intoki wa basketball, ikipe y'igihugu y'u Rwanda mu cyiciro cy'abagabo yatangiye kwitegura imikino y'amajonjora yo gushakisha itike yo kuzajya mu gikombe cy'isi umwaka utaha. Abakinnyi 20 bayobowe n'umutoza w'umunyasenegali Cheikh Sarr wungirijwe na Charles Mushumba bari mu mwiherero i Nyarutarama, bakaba bitegura kwerekeza i Dakar muri Senegal mu ntangiriro z'icyumweru gitaha. Ku bakinnyi basanzwe bakina mu makipe yo mu Rwanda hiyongereyeho Ntore Habimana ukina muri Canada, Pierre-Thierry Vandrich ubarizwa mu Faransa na Axel Mpoye ukina muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abandi bakinnyi babiri bakina mu mahanga bazahurira na bagenzi babo muri Senegal. Abo ni William Robbins ukina mu Bubiligi na Kenny Gasana ukina muri Bahrain. Muri Senegal niho hazabera imikino y'amajonjora y'intambwe ya mbere mu itsinda rya kabiri mu matsinda ane yo ku mugabane wa Afurika. Iyi mikino iteganyijwe kuva ku itariki ya 25 kugeza ku ya 27 muri uku kwezi kwa kabiri. Muri iri tsinda rya B harimo u Rwanda, Cameroon, Tunisia na Sudani y'Epfo. Mu itsinda A dusangamo Nigeria, Cape Verde, Uganda na Mali. Amakipe agize itsinda C ni Cote d'Ivoire, Angola, Guinea na Repubulika Centrafrika. Naho mu itsinda D hakabamo Senegal, Misiri, Kenya na Repubulika na Demokarasi ya Congo. Mu gikombe cy'isi cya basketball kizakinirwa umwaka utaha mu Buyapani, muri Indonesia no mu birwa bya Philippines, amakipe 32 niyo azaseruka umugabane wa Afurika ukazaba uhagarariwe n'ibihugu bitanu. Tunyarukiye mu mupira w'amaguru, mu mpera z'icyumweru twatangiye nibwo hazatangira imikino yo kwishyura muri shampiyona y'icyiciro cya mbere. Mu mpera z'icyumweru gishize harangiye imikino y'ibirarane isoza icyiciro cy'imikino ibanza fazale. Ikipe ya Espoir FC yatsinze Marine FC igitego kimwe ku busa kuri Stade Muganda i Rubavu. Kuri stade kandi ikipe ya APR FC yatsinze Rutsiro FC ibitego 2 ku busa. Ikipe ya APR FC niyo yicaye ku mwanya wa mbere ku rutonde rw'agateganyo nyuma y'imikino ibanza, ikaba ifite amanota 38 mu mikino 15. Iyi kipe y'abasirikare b'u Rwanda yatakaje umukino umwe gusa ubwo yatsindwaga na Mukura Victory Sport igitego kimwe ku busa mu ntangiriro z'icyumweru gishize, mu mukino wararanye kubera imvura ukaza gukomeza bukeye. Umutoza wa Mukura Victory Sport kuri uwo mukino Canisius Shimimana yasobanuye ibanga yakoresheje ngo ahangamure APR FC yari yarahindutse nka ya mbogo yabaye ingunge.
Nabashimira Imana, bashimira n'abahungu banjye ko mvuze ko sinye nabahaye. Ejo byaratugoye, match bayihagaritse dufite igitego kimwe kandi bigaragara ko turi muri match turi hejuru ya APR. Nababwiye ko dutangira aho twari tugeze. Dutangira twaramo dusunika APR, bigaragara ko tuyirusha. Ndababwira ati ziriya mbaraga twari dufite yariya tubari dutangirana igice cya kabiri match y'uno munsi. Ngira ngo wayibonye abakinnyi banjye bari bari hejuru.
Abakurikirana umupira w'amaguru mu Rwanda barasanga imikino yo kwishyura iyi shampiyona izaba iteye amatsiko, bakavuga ko kwegukana igikombe bizasaba ubuhanga bw'abatoza. Byanze bikunze bizaba ari amacuma acanye hagati y'abatoza bari mu makipe atanu avuga ko nta yindi ntego usibye kwambara ikamba, aribo Adil Eradi Mohamed wa APR FC, Christian Haringingo utoza Kiyovu Sport, Jorge Manuel dos Santos da Silva umutoza mushya wa Rayon Sport, Mike Mutebi wa AS Kigali, tutibagiwe Frank Rutari wo muri Police FC. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, akaba ari ntungahe duce tuba turabangira ibiganiro n'amakuru vyacu vya mbere vya kino gitondo vyari biremeshejwe na Jewe Diane Ninahazwe. Dushimira abagize uruhara bose mu itegurwa ryavyo. Muri bo harimo Dieudonne Cubahiro yegeranije amajwi yose yumvise. Ku izina ry'abagenzi bacu tubikebanuye twifuriza indwi nziza, ahandi turaza kuba turi kumwe mu biganiro bindi vyo masaha ari imbere. Mu kuburindira mubandanye kuryoherwa n'urutonde rw'Ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye.
Radio nziza y'icyitegererezo, ijwi
America. Radio yanje, radio yawe. Karagoro shinge kumakuru nyakuri. Yeah, yeah. Ijwi rya America.